turi hano uyu munsi kugira ngo dushobore kubonana n'Imana. Turi hano uno munsi kugira ngo tubwire abazimiye agakiza, agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Turi hano uyu munsi kugira ngo tubwire abagwaye tuti umwami n'umuvuni w'abariwe muganga wanyu. Turi hano uno munsi kugira ngo tubwire abihebuye, tubwire abari mu ngorane tuti umwami niwe buhungiro bwacu kandi niwe adufasha muri byose igihe byose. Uno munsi adufashijwe n'Imana, turajya kwiga uduce tumwe tugize igice cy'ubutumwa bwiza, igice cy'inyigisho n'igice cy'ibyavugishijwe byo mu ijambo ry'Imana, kugira ngo abaje bose bashobore guhabwa ibyo basaba ku Mana n'ibyo bakeneye. Mbere ko dusenga, nashaka mbanze some Zaburi ya 20 mpere ku murongo wa mbere. Ndasavye duhaguruke kugira ngo dushobore kuyisoma. Zaburi 20 duhereye ku murongo wa mbere. Uhoraho akwishure ku munsi w'amagorwa, izina ry'Imana ya Yakobo ligushigire hejuru. Murongo wa kabiri mu kirundi, kurungikire ubutabarwa kuva ahera urusengero, iguhe inkomezi visiyone. Murongo wa gatatu, yibuka amashikano yawe yose, yakire ikimazi cawe coshejwe. Murongo wa kane mu kirundi, iguhe icyo umutima wawe wifuza, ishitse inama zawe zose. Murongo wa gatanu, tuzovugishwa impundu n'agakiza kawe kandi kubw'izina ry'Imana yacu tuzokwerekana amabendera yacu. Uhoraho ashitse ibyo usaba byose. None menye yuko rakiza uwo yarobanuje amavuta, azomwishura ari mu ijuru ryiwe ryera, azomwishurisha ubushobozi bukiza bw'ukuboko kwiwe kw'iburyo. Bamwe bizigira imikogote, abandi bizigira amafarasi, ariko tweho tuzokwizigira izina ry'Uhoraho Imana yacu. Barunamye baratembye, ariko tweho tuvuye hasi turemye. Dusenge. Muri kano kanya, Data twese uri mu ijuru, turagushimiye bivuye mu mutima kubw'amahigwe adasanzwe waduhaye kubona twashoboye kuza mu nyonga zawe. Turi umukungugu n'iminyota duteye ikigongwe kandi turabatindi, nyamara waturabanye imbabazi muri Yesu Kristo umwana wawe w'ikinege. Kandi waduhaye imbabazi ibyaha byacu, uhanagura amakosa yacu yose, kandi uduhunga budashira kubw'ubuntu bwawe. Ewe Mana, turi hano kugira ngo duhure nawe, tubonane nawe, kugira ngo dutahure igihe tugezemwo, kandi dushobore kwishura kuvyo udusaba, kuvyo tubaza. Nukuvuga ukumvira gushitse n'ukwizera gushitse mu ijambo ryawe ryera, iryo wahishuye biciye muri mwe mu wawe yera. Mwami, ukuboko kwawe kw'imbabazi, ego nikube wowe nyine ubwawe ube hagati yacu ushire kure ibindi bintu byose imwe mu yose tavuye ku mana ive hano hantu turi kugira ngo ushobore wewe wenyine ushobore kuronka ikibanza ibyo ufite uburenganzira maze ushobore kuvugana natwe mwami turagusavye ndagusavye umpe gutekana ntumbere neza ibyo ndiko ndakora uhe no gutekana kuba ariko barumviriza ego nutugirire ubuntu kugira dushobore kuvuga ugire n'ubuntu abari ko barumva gusigwa kwamwe mu wawe kumanuke kuri twebwe twese ewe mwami nutumenyeshe uno munsi ko twagiriye ubuntu imbere y'inyonga zawe tumenyeshe imigambi yawe n'inzira zawe mwami ushobora byose mwami w'amahanga mwami w'amahanga nushimwe kandi ushigwe hejuru kuko waducunguye waratugiriye imbabazi waravuganye natwe ndagushimiye kubw'ivyo mwami kandi nkuko twabisomye muri Zaburi ko uzotwishura aho uri Siyoni nuherero umwe wese ivyo akeneye mwami niwishure ivyo dusaba nutwishure ivyo dukeneye bihuje n'ubugomba kwawe n'ijambo ryawe dushize irikoraniro kino gikorane ewe mana yo kwizigirwa tugishize munsi y'umwitwikiro w'amaraso ya Yesu y'umugazi w'intama kandi mwami wo kwizigirwa turasavye uburongozi buvuye neza na neza kuri mwe mu wawe kubw'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu amen twicare nashaka kwifurizwa ikaze abantu bose na cyane cyane abaje ngaha aribwo bwa mbere uno munsi umwami abahezagire by'umwihariko mwiyumve neza mumeregwe neza mwumve nk'aho muri wanyu kandi umwami avugane natwe twese mu buryo twoshobora kumva kandi ushobore kwakira ibi bintu dufite ukwizera muratwe turi mu gihe kidasanzwe ibintu biriko biraba bikurakuranwa biranatugora kubikurikira twebwe rero nk'abakristo bizera bibiliya twebwe nk'abantu bizera abo ijambo ry'imana ryacitse ikintu cy'agaciro dufata ijambo nk'aho ari cyo kintu cyonyine kiturongora ikintu cyonyine kivugwa mu by'agakiza n'inyigisho zacu ziri mu byanditswe byera atari mu nsobanuro z'abantu ariko biri mu ijambo ry'imana ryo nyine ubwaryo ukundi imana akunda n'abantu b'imana abantu b'imana turabira mu isezerano rya kera n'abisirayeli abo turabira mu isezerano rishasha n'ishengero ry'abana b'imfura nibo turabira mu isezerano rishasha abandi bantu n'abantu batowe n'imana batoranijwe n'imana imbere y'uko isi n'ijuru riremwa bagenerwa agakiza kari muri kristo kandi abo bantu bahavuye baza barizera iyo turabye hanze turabona abisirayeli kandi ntidushobora kubura guhanga amaso ibyo bintu kuko akenshi cyangwa rimwe na rimwe mwenda tabaranamu yakunda kuvuga ati nimba mushaka kubona isaha z'umunsi aho zigeze nimurabe ku isaha cyangwa mwambaye cyangwa murabe kuri zimwe zibamanika mu nzu nimba mukeneye kumenya umunsi mugezemo mwiyinga nimurabe kukiranga misi ariko mushaka kubona ibiraba ivyavugishijwe mu vyanditswe vyera nimurabe abisiraeli kuko aho niho mushobora kubona ingene igihe kigeze kure mu kinyamakuru citwa ngo icyo kuyinga Welt am Sonntag ikinyamakuru bita ngo nicyo kuyinga hariho ahantu handitswe umutwe w'amajambo ngo Sirira asaba ko abisire bakugwa mu ishyirahamwe ONI n'ibindi haravugwa ikibazo cy'imisozi Golani ni mu nkundire ndababwire ko ibya politike bitaturaba na gato ariko iyo ari ibintu bihagaze mu byavugishijwe byo mu byanditswe byera dutegezwa kubifata nk'uko ijambo ry'Imana ribifata imisozi ya Golan ni ya Abisirayeli kuva igihe cya Yosuwa iryo zina Golan ravugwa kabi inshuro zibiri muri Bibiliya ndabica ko ndengana kugira mushobore kubona ivyari vyo Yosuwa 20 igice ca 21 murongo wa 27 Yosuwa igice ca 20 umurongo wa 8 kandi musomye neza iyo mirongo muri Bibiliya murashobora gusoma kubirabagaza Yosuwa igice ca 10 murongo wa 41 Yosuwa igice ca 10 umurongo wa 41 murashobora kandi gusoma Yosuwa 13 umurongo wa 3 kandi mushaka kumenya uko imbibe za Isiraeli zagabuwe murashobora gusoma Yosuwa igice ca 12 kandi muzobona ko imiryango ibiri n'igipande yashyizwe mu buseruko bwa Yorodani hakuna Yorodani murashobora kubisoma muri Yosuwa 12 murongo wa 1 gushoka kwa 6 leka nsome gusa umurongo wa 6 Yosuwa 12 murongo wa 6 abo nibo Mose umusavyi w'Uhoraho bo n'Abisirayeli banesheje kandi igihugu cyabo Mose yagihaye abareyubeni n'abagadi n'igihimba cy'umuryango wa Manase kwishamvu ikarata y'igihugu cya Isirayeli nayizanye n'ibigira nkana iyo twakoresheje igihe twari mu rugendo hariya ngira ndayibereke mu kanya gato murashobora kubona umurongo uboneka neza uyu rero ni Yorodani imiryango ibiri n'igipande yashyizwe kuri runo ruhande mu buseruko hakuna Yorodani ni ukuvuga umuryango wa Rubeni wa Gadi n'igipande cy'umuryango wa Manase aha niho amajyaruguru niho hari igisagara cya Golani mubishaka murashobora kubibona hano kuri no karata mukamenya yuko ko atariho ko n'ahantu n'abavuga ko atari gwabo ariko naho ubwaho bazobwizwa kuharonka mu ntambara zizokurikira bazogera bagwana Imana ikiza nuko Imana igwanira abisirayeli irabafasha iragwana abisirayeli irafasha abo bantu kugira ngo bashobore kwinjira bashobore gufata ibyo bafitiye uburenganzira urabye uri hanze urabiye kure ukaraba ibirabisengero turabona ibintu biko biraba ibintu tudashobora kwirengagiza ngibi biraba abisirayeli bazoronka byinshi biruta ibyo bafise ubu kuko ari ibyo bafitiye uburenganzira bahawe n'Imana muzobona yuko abisirayeli bazosubiza kare ya gace ka Sinai bari bafasha hari gihe bari bafashe Sinai kuko Sinai ntigeze ahantu bafashe ntigeze haba iwabo ariko ahantu basezeranwe basokuruza babo basezeraniwe aho nibazigira bahatanga n'umunsi wa rimwe ariko Sinai ntigeze ibi yabo bazigira nkaho bariko baragira imyumvikano ariko ntibazotanga na gace na gato k'ubutaka bwabo umirabyo mu buryo bw'imwemu ni kigwa gikomeye cyane kuri twebwe twebwe nk'ishengero ry'umwami twarabisomye mu ntambara zagiye ziraba ziri nyuma yacu igihe cyose gushikaho bazoronkera igice cyose kitwegukiye bazoronkera igice kibegukiye turazi yuko mu ishengero ry'umwami Imana yarongeye kudushumbusha ibyo yari asezeranye byose Imana yarabihaye ishengero mu ntango yarabihaye ishengero kandi turizera yuko turi mu nzira nziza kandi iyo dusomye mu binyamakuru turasoma yuko Mubarake akeneye kuza kugendera papa turabona yuko inzira zose zijyana i Roma ivyo turabizi ariko hari inzira imwe ijana mu ijuru iyo nzira nayo ni Yesu Kristo niwe ashobora kuvuga ati ndi nzira ukuri n'ubugingo ntawuza kuri jewe data atamukwegereye ntawujya kuri data adaciye kuri jewe kumbure ko nabikoze n'ibigira nkana kuruta uko nahora ndabikora mu ngendo nkora nari nicaye mu ndege ubundi sinkunze kubikora nasomye amatangazo ku mutwe w'ibinyamakuru yanditswe mu ndome nkuru turabona yuko abantu bakomeye cyane bo mu isi bafata inzira bakaja kucyo bita umugwa mukuru w'isi muri kano kanya nturaba umugwa mukuru wa politike y'isi ariko usa nuko urikura wamaze kuba umugwa mukuru ariko biri kose uzwi nk'ari umugwa mukuru w'amadini kandi iyo tubonye ifoto nini mu kinyamakuru tukabona kumushikiranganji w'imigenderanire wo muri Australia afashe isheke y'umuriyoni n'amanimba amajyana umunaka ya papa ngo kugira ngo bibe ibyo gufasha Polonye kubera iki atabikoreye ahari ibyo byose ni kugira ngo avugwe mu binyamakuru kugira ngo aronke umubonano hariya kandi murabona ko ibyo bintu bitera iyo bintu bitera bijya n'ukundi biri ko biragenda nshaka mushobore kubitahura mwese twebwe nta muntu n'umwe tugwanya ya idini yoba rimwe iryo ari ryo ryose cyangwa sinzi ariko hari ikintu cyacitse ikintu kinini muri jewe muri aya mayinga aheze mwenda tumwe yarampaye imyandiko zivuga ku mugezi wite yitwa Roberto yamaze imyaka myinshi cyane aba muri Espagne uwo mugabo yarizeye haheze imyaka myinshi cyane kandi yarashoboye kubona ibintu bibi bikorwa kandi nta muntu n'umwe abica nikanda kandi ngo anabimenye ubwo nyene hagaca ukazobona harabaye ikintu runaka narabisomye ndasoma ku bantu bakomakomeye bazwi nk'akarorero nka Catherine Kuhlmann umugenduzi w'ibintu yari atunze yari umugenzi wite kandi yari afite imigenderanire na papa narasomye ku bya Jimmy Jones yatumye abantu benshi bicwa nawe nyine yari umugenzi wite kandi yari yakoze ahawe itegeko ryo kumanika abantu akoresheje imisumari abantu bose batari mu mashengero makuru ngo kugira ngo bisubire ko ngo bakosore naragize ubwoba cyane kandi narakozwe ko n'ibintu byanditswe na Roberto Rivera kandi urabye ijambo ryavugishwe muri kino gihe biraho kino gihe dutegerezwa kubikora igihe cyose turonse ayo mahirwe turazi ivyavuzwe ku iherezo ibintu vyose bizofata inzira ija irabiroma kandi muzosubira kuvuga muti ego biriko birashika mwe data fell yampaye igice cy'ikinyamakuru ku wa gatanu tekimengo 2082 inkuru za Shafanzena ahanditswe ngo ibikoresho by'ubumwe bw'amadini biriko biregerana. Ndasoma gake gatoyi gusa hanyuma amategeko yanditse kuri Bibiliya ishaje ariko yuguruye ngo yasinywe ko n'abantu baserukira amashengero ndwi agize ubumwe bw'amadini hariho ishengero ryivuga butumwa reforme ishengero riserukira katolika y'iroma ishengero gikristo riserukira igihugu rya katolika ishengero rya metodiste ingabo z'agakiza ishengero n'igitwa ngo ni ishengero rya pantekote ni ukuvuga ntibiriko bibera ahandi hantu ibyo biriko bibera hagati yacu iruhande yacu abantu hariho n'ijambo ngaha bagenda bishimikiza ngo muri Yohana 17:41 urashobora kwishimikiza imirongo yose muri Bibiliya ishoboka ariko none biriko bigenda gute by'ukuri mbega none turafise amaso yuguruye kandi asizwa amavuta kugira ngo dushobore kubona uko ibintu bimeze by'ukuri cyangwa tuci iruhande gusa twirenganira ibintu biriko biraba ndazi neza nakekena kandi ndizera n'umutima wanje wose ko Imana yaduhishuriye ijambo ryayo ifise intumbero runaka kugira ngo dushobore kumenya ndabibabwiye hari abantu benshi bibaza yuko bafite impano yo kumenya ibintu jewe ibyo bintu byabaye ibintu bikomeye cyane muri jewe ku buryo mbona yuko atampano nimwe ishobora gutandukanya umuntu n'ijambo ry'Imana ntibishoboka icyo dushobora kubona cyonyine dushobora kubona ibintu y'ijambo ry'Imana twarishura namwe mbuya niho dushobora kubona ibintu iyo bitagenze uko abari impano yacu bisanzwe tuba tubona ibintu uko twishakiye atari ntibituba tubona nk'uko mwe muyera ashaka ntituba tubyeretswe namwe muyera nasomye n'ibyegeranyo ibyo navuze mpegeye kuvuga yuko abantu bake bafata abandi bantu babinjiza muri ibyo bintu gushikaho babinjiza mu migwi y'abantu bita ngo nabo ubutumwa bwuzuye no mu masengero y'abakarismatiki ibyo byose babikora bafise intumbero imwe gusa yo kuvuga ngo Imana n'urukundo kandi ngo ikunda abantu bose ngo kandi uko biri kose uko byogenda kose by'umuntu yoba yizera byose ngo Imana ni Imana ya bose ubiravye inyuma ibyo bisa naho umengo bisa neza ariko umuntu afite ugutahura ku buryo bw'imwemu arazi neza yuko Imana ihamagara abantu kugira ngo basoke Imana ntiri Babuloni kandi n'abantu bayo ishengero ryayo naryo nyene siyo riri Imana ihamagarira abantu kugira ngo basohoke kandi nk'uko byanditswe hano ko bategerezwa bategerezwa gukora ibyo bintu kugira ngo ibintu byose bigende bitumbera i Roma nshaka kuvuga yuko ku bwanjye uru rugendo rwangiriye akamaro kenshi cyane hari ibintu bimwe bimwe narinzi narumvise ubutumwa bwa Mwene Abrahamu narasomye wavugishwa n'Imana Daniyeli n'ibyahishuriwe Yohana mbere sinaryamye ndiko ndumviriza sinashaje no kujyama na kumwe ndumviriza ariko ibintu kuntu mbona ibintu bigeze kure kandi turabona ko ariko guhangana ni nko guhangana ni ntambara turabona nk'akarorero kubiraba Pologne birakwiye yuko ibyanditswe mu byahishwe Yohana 17 bishika twebwe nacyo tuzobikora ko ariko Imana izokora ku buryo ibintu bigenda nk'uko yabivuze hano hano biranditswe mu gice cya kabiri cy'umurongo wa kabiri haranditswe ngo igice cya kabiri cy'umurongo wa mbere ngo ngwino nkwereke iteka rizocirwa maraya wagahebuza yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi murongo wa kabiri uyo abami bo ku isi basambana nawe aba ba ku isi bakaboregwa vino nizo busambanyi bwiwe murongo wa gatatu anjana mu bugaragwa ndi muri mwemu mbona umugore yicaye ku gikoko gisa n'agahama cyuzuye amazina y'amarogotano gifise imitwe ndwi n'amahembe cumi uwo mugore yambaye impuzu y'inyambarabami n'iy'agahama yari yisakaye izahabu n'utubuyenge tw'igiciro kinini n'imaragarita afise igikombe cy'izahabu mu minwe cyuzuye ibihumanya n'imyanda y'ubusambanyi bwiwe Mnogatanu murwanga afisi izina ry'akabanga ryanditswe ngo Babuloni hahambaye nyina wa bamaraya kandi nyina w'ibihumanya byo mu isi Mnogatandatu kandi mbona uwo mugore aborewe amaraso y'abera n'amaraso y'abashingiye nta ibya Yesu ndamubonye birantangaza ndumigwa rwose ibintu ukundi ko ibintu byose bivugwa ntibikenewe kwirirwa umuntu arazunguruka arondera ibyavuga ntibikwiye kuronderera aha cyangwa hariya bikwiye ko ibintu bironderera aho biri kuko Imana yabishuye mu buryo butomoye nta kundi twokora atari ukumvisha abantu umuhamagaro ngo mwebwe abantu banjye nimusohoke nimukore ku kintu na kimwe cyanduye icyo gihe rero muzaba abahungu n'abakobwa banjye nanjye nzobabera Imana uravye inyuma n'ibintu umenga byiza kuko abantu bose barakoranye kandi basa nuko bariko barumvika hagati y'abakuru b'amadini barumvikanye ariko uno munsi ikiruticyo n'ubufatanye buva ku Mana hari ishengero rimwe gusa ry'umwami kandi ntihagire umuntu yibaza yuko turiko tuvuga ibyacu oya ariko abashyize ukwizera n'ibyizigiro byabo muri Yesu Kristo umwami wabo n'umucunguzi wabo bagira ubuntu imbere y'Imana bemera bagahamagagwa abo nibo bagize iryo shengero rimwe ry'umwami yamara hano turafise ibintu bibiri turafise igikoko turabona igikoko n'umugore yicaye kuri icyo gikoko mu bisanzwe birumvikana ku buryo umuntu ashobora kubyumva neza nawe ufunga amaso ushobora kubikorakora ko ukabibona nawe ufunze amaso kimwe n'ububasha bw'idini ni ukuvuga umugore tubona hano mu byanditswe ikindi n'ububasha bwa politike n'ibijyana nabyo byose ninde yicaye hejuru ibyo bintu byose n'umugore aganza abami bose bo ku isi ntibwari ubushobozi ntibwari ububasha bwa politike ahubwo ni kandi buzokwamara ububasha bwa kidini kandi ndabasabye uyu munsi nimwibaze namwe amahanga cyangwa ubwami bwacitse ubunywenyo ariko ubwo bwami bumwe rudende bukaba bugihagaze mu ntambara zose bwa buhangamye n'ubwami bungana gute bwatembagaye bugacika umunyota habayeho intambara zingana gute zingahe ariko ubwo bwami ntibwahenge sanije gukura no gusagarara kandi buzokomeza gutera buji imbere bwigarurira abantu buzokomeza gushikaho amahanga yose azomenya uwo ujya muntu adasanzwe mu bisanzwe ubiravye niko bimeze no munsi abantu bose abanye politike bose barabishingira intahe bakaja hariya kandi bagasaba imubonano ubiravye baramaze kwishikana ariko hari umugwi muto udashobora kwishikana kandi ntuzigera ubikora uwo mugwi wishikana imbere y'Imana n'imbere y'ijambo ryayo baracunguwe barejejwe mu maraso y'umwagazi w'intama ikituragishinga si ukugaragara canke si ukumenyekana mu isi ariko n'ukumenya igihe tugezemwo hari mu gihumbi kimwe magana atatu na gatatu aho mwene Aburahamu yabona bwari ubwa mbere abibonye akabona ibintu bizoba ku isi ibintu byari bigiye kuba ku isi gusha kuza k'umwami w'umwami bitanu muri ibyo bintu byaramaze gushika igihe mwene data Frank yavuga ubutumwa hanyuma acara bwa gatandatu ko yabonye umugore yahagurutse yari yambaye impuzu z'inyambara bami asa neza ariko imbere muri uwo mugore yari umugore w'umugesera mubi rwose hanyuma aca yandika munsi y'ibyo bintu yandika n'ikaramu munsi aravuga nk'uko twama twabisubiye mu butumwa bwa mwene Aburahamu ngo kumbure ati kumbure n'ukongera guserwa kw'ishengero ry'i Roma kandi uno munsi turashobora guhindura ako kajambo ngo kumbure maze tukabona ibyo ari byo kandi ntabwo badufite bwo kubivuga kuko nitutabikora je ndibaza ndababaje uno munsi ninde azobikora mbega nabo bagize imyumvikano nawe nibo bazobikora mbega nabakeneye yuko abantu babona bari muri iyo nyigisho nyine butatu nibo bazobi ko bafatanye mu buryo bw'imwe muko bafatanije nawe nibo bazobikora oya mwe mu w'Imana yavuze aciye muri mwene Aburahamu kandi akahishura ijambo ry'Imana ku bwa kino gihe niwe azofata ibintu byose akabishyira ku murongo kuko muri kino gihe birakenewe ntidukeneye nta na kimwe tugifite tudutakaza naho butwica buriya nta muntu ashobora kwica ubugingo ntawo bwica kandi nta kintu na kimwe cyiza kingana no gupfa uzize ukuri hatari ukubaho gusa ariko ugapfa ku bw'umwami wacu kandi akaba databuja turabona rero ko ibyo bintu bigenda bitera bijya imbere bigana ku iherezo bigenda binyaruka bitera bigana ku iherezo bitera bikomera ubahaze imyaka 31 imyaka 30 niko nkurikira umwami Yesu nkurikira Yesu kandi narashoboye kubona ingene ivyimwe mu bitera bimera kuva bigitangura ibyo umuntu atari kwibaza haheze imyaka 20 uno munsi turiko turabibona ego mbere byaramaze gukoreka kuva kera mbere biri inyuma yacu byararenganya haheze imyaka myinshi abantu bo mutumwa bwiza bwuzuye bari bemeye ukuri kose barabivuze barabyigisha batitaho ibyo ari kubashikira uno munsi bari kubara ariko uno munsi bari kubara rondera antikristo mu bayuda bari kubara murondera mu bayislam bari ko bamurondera hose ariko ukwiye kuba atari kubara murondera ahabwe nizo kubari imana bashize imwitwikiro ku maso no ku mitima yabo kandi kuva nsoma ibyo byegeranyo ndazi amayeri y'umwansi yabaye ayo kubohera abantu ahantu kugira ngo ntibabone neza kandi bagume bavuga gusa ngo urukundo rw'Imana kuri twese twe tuvuga urukundo rw'Imana kuri bo kuri twese ariko urukundo rw'Imana burya ni urukundo rw'ukuri kandi ukuri ni ijambo ry'Imana kandi iyi jambo ry'Imana rivuzwe ni abantu bashobora kwakira bakizera kandi bakaba bidegembya atari uko nibishoboka hari umuntu arashobora kwibaza akavuga ngo mbega none ntitwabwirizwa kuvuga ibintu byiza kantuze ego nibyo ibi nibyo bivugwa mu byavugishijwe abavugishwa baravuga ngo abantu baravuga ngo nimutubwire ibintu byiza gusa esa 10:10 nta bintu byiza tugifite byo kuvuga bikwiye ko tuvuga ibitegerezwa kuvugwa nta bundi buryo dufise ndibuka igihe mwene Abrahamu yari i Roma kandi Dr. Bloomberg yashaka yuko Branham yubonana na papa mwereta Branham yarabajije iki kibazo arabaza ati none nigiye ikenewe kugira ngo nshobore kubonana na papa murazi ndazi ko mwabisome byose mwereta Branham yaciye azunguza umutwe aravuga ngo singeza niho rero uwo mugabo nayo ndavuga mu kanya gaheze yaciye avuga ngo nta na rimwe papa yopfa ahaye umubonano umuntu afatwa nk'aho yigisha ibitandukanye n'iby'amadini yandi yigisha ngo niyo mwakira turabona yuko abantu batuza guhuza n'uwo mugabo mu buryo bucanke buriya kugira ngo bashobore gukorana nabo ni mu nkundi ndabivuga nabitoma ishengero ry'umwami riri muri mwe umwe nawe kandi ryabatijwe mu mubiri umwe libatijwe n'uwo mwe umwe nyene ntituri umwe na Roma ariko turi umwe na Yesu Kristo umwami wacu turi umwe n'abatanze amaraso yabo n'ubuzima bwabo kugira ngo ukuri gushobore kuba kukiriho gushika uno munsi kandi nimba natwe dushikiriwe nta kundi byogenda ariko ahantu hamwe hatezwa kubaho umuntu asemerera kugira ngo abigwanye kandi amaso yacu atazwa kuma yuguruye reka nabasome yuko ndababwira yuko abo banyepolitike bazoshira inkomere zabo hamwe kugira ngo bakorere uwo mugore gushika amajambo y'Imana azoshikira yose yajura na 17 guhere ku murongo wa 15 haravuga ngo abyajura na 17 ku murongo wa 15 arambwira ati amazi wabonye maraya yicarako niyo moko n'amakungu y'abantu n'amahanga n'indimi y'amahembe 10 wabonye na cya gikoko bizokwanka uwo maraya bizomuzingazinga bimukobe bijye inyama ziwe mutongoza umuriro mu ngo 17 kuko Imana yashyize mu mitima yabo gukora ibyo yagabiye no guhuza inama no gushira cya gikoko ku ngoma yabo kugeza aho amajambo y'Imana azoshikira 18 umugore wabonye niwe cya gisagara gihambaye kiganza abami bo ku isi iri ni ijambo ry'Imana meze gusoma Iri ni jambo ry'Imana meze gusoma. Kandi turabona hano yuko handitswe ngo aya mahembe 10 ko bazokwanwa maraya. Bizokwanwa maraya bizomuzingazinga bimukobe bimutongoza umuriro imbere y'uko ivyo bishika ravuga hano ngo kuko Imana yashyize mu mitima yabo gukora ivyo yagabiye no guhuzi nama no gushira cha gikoko ku ngoma yabo kugeza amajambo y'Imana azoshikira ni kuvuga icyo gikoko uwo mugore yicaye ko nibyo biriko biraba imbere y'amaso yacu ubutware bwose bwacitse umunywenyo hati isunzwe inkomezi bafise kandi kandi hasigaye ubutware umwe gusa bukomeye ku isi ni Roma n'abakorana nabo murabye amajya mu buseruko musomye ibinyamakuru murabye abantu batonze imbere y'amamangazini mutamubona ko byose byahombye mbega none ubwo butegetsi bumaziki kandi ko ibintu byose biri mu buhombe ariko ari ahantu hatigera haba ubuhombe n'umunsi wa rimwe nta migumuki haba nta bantu baba batagira akazi nta bantu usanga batonze imbere y'amamangazini hari ahantu hamwe gusa kandi mubwirizwa kuhamenya reka ndabisubiremo nimba tutabivuze ninde wundi azobivuga birakwiye yuko tuvuga yuko abantu bose bategerezwa gusohoka bakava mu madini yose yidegembya kugira ngo babe bamwe abantu bidegembya bafate ingingo zabo ku bw'Imana no ku bw'ijambo ryabo ntibagira aho bahuriye n'ibyo bintu byose bijya i Roma kandi byongera bikajyana abantu i Roma ariko bagirirwa ubuntu bwo kujya ku ruhande rw'Imana sishobora kubabwira ibyabaye muri jewe igihe nasoma ibi byegeranyo nacyeshimira Imana kubona yanyemereye kuraba hejuru kubona hakurya cya gihuzu no kubona ko hari umuntu yabicitse ku munota wa nyuma kugira ngo ayerekane ibintu amaze mu imyaka myinshi n'ibintu bibera hariya byose none ibi ni biki Imana irakiraburira abayo ntidusohora gusa ahubwo iranatwereka ibintu mu mvugo itomoye atari ukuguma gusa tubyikwega inyuma maze ngo twiyumvire ngo ibintu bimeze neza ibintu bimera neza iyo bivuye ku Mana kandi iyo bivuye ku Mana twe tuzobimenya bivuye ku byanditswe vyera atari uko ntibiba bitomoye icyo nari gushima kuvuga ku bindi bintu uyu munsi ariko iyo itegera abantu bigeze natwe ubwacu ngo dushobore kumenya ibyo tugejwe imbere y'Imana kandi mu buryo butomoye ko ngo tumenye yuko ishengero rya Yesu Kristo bujya n'umugwi wabacunguwe bahamagawe n'Imana kugira ngo basoke kandi iryo shengero ni ishengero ryitwa ishengero ry'abana bifura amazina yacu ntiyanditswe mu gitabo cy'abanywanyi ahantu runaka oya ahubwo amazina yacu yanditswe mu ijuru aho rero niho dukeneye kuba ibihe byose handitswe ku murongo ku gice cya 18 nashaka kubisoma nihuta ngo hanyuma y'ibyo mbona ibyashyizwe 18 murongo wa mbere hanyuma y'ibyo mbona umumarayika wundi amanuka avuye mu ijuru afise ubutware buhambaye isi iboneshezwa n'ubwiza bwiwe murongo wa kabiri asemerera n'ijwi rirenga ati kirakomvomvotse Babuloni cya gisagara gihambaye gicitse ikibanza cy'abadayimoni aharindigwa impwemu zihumanya aharindigwa ibisiga bihumanya byankwa byose no gatatu kuko amahanga yose yanyoye vino nizo burake bw'ubusambanyi bwiwe kandi abami bo ku isi basambana nawe abadandaza bo ku isi batungishwa n'ubwinshi bw'ibihinda byiwe. Hano turabona ngene turabona kandi turasoko kwerekwa ivyo twavuze kuri barasoko kutwereka ivyo twavuze kuri no muhingamo turasoko gusoma neza ivyo ari byo ari bavuga ivyo kugwa murazi byo mwiza bra namwe yavuze kuri bino bintu yaravuze ati kwiherezo uburusiya buzotera ibombe ruhonya nganda kuri Vatikano maze biya bintu byose bubimare mu isaha imwe gusa bizaba biheze. Murashobora gusoma urwo rubanza uko ruvugwa mu byahishuro kandi igice cy'18 ahavugwa yuko ibyo bintu bizoba mu isaha imwe byahishuro kandi igice cya 18 umurongo w'icumi bahagaritswe kure no gutinya ugushinyagurirwa kwiwe bati nibara yewe wagisagara gihambaye Babuloni wagisagara cy'inkomezi kuko mu isaha imwe iteka uciriwe ko rigushikiriye. Murashobora kubana ya musoma ariko ndabasavye nimutahure isi turimo ukwimeze aha ni nko guhangana kandi n'abantu burya babuza amahoro cyane nk'abakozi bakuru bahariya i Moscow kandi biba byose birababaza ishavu riraduga muri bo maze umunsi maze uyu munsi baravuga bati umunsi umwe tuzobibishura nimubimenye ibintu bitegerezwa kumera nk'uko byanditswe hano kugira ngo amajambo y'Imana ashobore gushika ibintu byose nibyagenda atangorane zibayemwo ishavu ryabo ntiryoduga ariko hano twasomye ko bazokorera hamwe bakorera hamwe gushikaho amajambo y'Imana cyangwa ibyumviro by'Imana byose bizoshika kandi bategerezwa kumuyoboka babishaka cyangwa batabishaka bategerezwa kwishikana kandi bakaca bugufi n'ahari abanyepolitiki bakomeye kandi murashobora kumenya neza ko ibyo nabo babikora birabababaza bari mu mubabaro. Iyo tubonye ibintu biko biragenda gutyo turibaza ibibazo tukibaza tuti ukuza k'umwami ubwo niko bakutwegereye kurusha uko tubyibaza ubwo Imana niyo bigiye kutugenderera mu gihe gito ubwo Imana niyo ba igiye gusuka mwe muwiwe mwayo ego nibwo niyo bigiye kwihesha icyubahiro no kwiyerekana mu kwishura mu bushobozi bwayo bwinshi. Iyo umwami Yesu avuze ibintu biraba iherezo ry'igihe aravuga ati nimwabona ibyo bintu byose nimuraramura imitwe yanyu kuko muzi yuko ubucunguzi bwanyu bwegereje. Kuraramura imitwe byonyine ntibihagije dukene by'ukuri yuko ahubwo tunazamugwa kandi niba dukeneye kuzamugwa birakwiye yuko bujya bushobozi nyene bwazuye Yesu umukwe mu bapfuye buba muri twebwe kugira ngo butume imibiri yacu ipfa iba mizima. Ibi rero nibwo bushobozi bw'Imana nibwo bushobozi bwamwe muyera kandi twashaka bivuye mu mutima ko Imana itwuzuza ubushobozi bwayo bwo kuzuka ubushobozi bwayo bwo kuduha inkomezi butanga inkomezi ubushobozi bwayo bw'umugisha ubushobozi bwayo bukora ibitangaza kandi ndababwire ubushobozi bw'Imana n'ubushobozi buri hejuru y'ubundi bwose buri bufatana bufatanye ibintu byose kandi na wewe na jewe tukaba muri bwo. Imana yaduhamagaye kugira ngo dushobore gusohoka tuve Babuloni atari ukujya ku ruhande gusa ngo tujye ku ruhande gusa, oya oya, yabikodifise intumbero runaka itomoye. Iyo ntumbero nayo niyo kugaragaza ubushobozi bwayo n'ubwiza bwayo mu gihe cy'iherezo. Nta muntu n'umwe ashobora, ntihagire umuntu n'umwe yemera ngo ahendwe na gatoyi, ntihagire umuntu yemera guhendwa. Ijambo ryera ry'Imana ryaradushingiye imbibe kuri wewe no kuri jewe. Pawulo yandikiye Timoteyo mu minsi ati mu minsi iherezo bazirundaniza bigisha babigisha ibintu bibanezera gusa. Twe turi ngaha kuko twumva ko twumva ibintu kuko tuko turumva ibintu bitunezera amatwi yacu. Oya, turi ngaha kuko Imana yavuga n'imitima yacu. Turi ngaha kuko tuzi yuko turi ko tubaho mu gihe ki mu gihe cya nyuma cy'igihe cy'ubuntu, kandi ko Imana yaturungikiye umukozi wake aba n'uvugishwa nayo kugira ngo atumurikire ku bintu byose womenga bisa naho ari byiza ariko byo kutuyobya. Kandi ubwuntu bw'Imana tuzoshobora gutera tujya imbere dufashijwe nayo. Ariko nk'uko nabivuze mbere, ibyo bituma tugarukana kenge tukamenya yuko tugeze ku iherezo. Kandi ibyo rero bica bituma tubabara cyane muri twebwe twavuga tuti mwami mbeko tutiteguye gusanganira. Nuze hagati yacu, nuze mu buzima bwacu. Ndasubiyemo, nibikwiye gusa yuko turaramura imitwe. Dukeneye yuko ahubwo tunazamugwa, dukeneye kuzamugwa. Nicyo gituma ubushobozi bw'Imana butegerezwa kuzura muri twebwe. Ibyo bishobora kuba guhera uno munsi, murabyizera? Nibizoza bivuye ahavuga ubutumwa, bizoza bivuye mu ijuru. Amakanguro y'abantu ava ahavuga ubutumwa, ariko amakanguro y'Imana ava mu ijuru, azova mu ijuru yinjira mu mutima wawe no mu mutima wanje. Hari ikintu kiriho kiraba, nikiriho kivanga ahavuga ubutumwa, ariko kiriho kiba kivuye mu ijuru mu mutima wawe no mu mutima wanje. Imana nisiga amavuta, niroba nisiga amavuta amaso yacu kandi tugirire ubuntu. Iyo ngiyo sengesho ryanje mu izina rya Yesu, amen. Duhaguruke dusenge. Bagenzi bakumba bahire na babendata n'abashiki bacu, ibi bintu bije mu mutima wanje utiteguye kumva uvugishwa n'Imana w'ukuri yarungitswe n'Imana azohava yumviriza wa muvugishwa w'ibinyoma. Reka rero dushyire ku mutima kandi twizere ivyo Imana yadusezeraniye mu ijambo ryayo. Twakire kandi twemere, tuvyemere n'imitima yacu yose. Kutwereka nk'Imana mu buryo bukomeye. Dutekura umutamana w'i Babuloni nk'uko byagenze mu gihe cya Yosuwa, bo ntibishobora gutekerwa muri bo byose. Twambare impuzu zera, ariyo bikorwa by'abera. Imana iduhe umugisha wayo kubw'ubuntu bwayo. Iri hano hagati yacu kandi rikira turaba muri no nyubako turimo irabona imitima yacu kandi razi n'ivyumviro vyacu Yesu choma tukizera twobona ubwiza bw'Imana kandi Imana yishitsa ijambo ryayo kurabo bose baryizera kuko ntigigera risubira kuri yo lidakoze icyo yabwiza gukorwa yabwiza gukora ariko nico gituma ryarungitswe ryarungitswe Imana yarungitse mu butumwa kwishengera umugeni kandi umugishengera umugeni rizokumva ijwi ry'umukwe kandi ijwi ry'umukwe nijwi nijambo giwe kandi yayishuye ijambo giwe kugira ngo ishobore kutwishurira natwe kandi ushobore kuzoraba ubwiza bwayo mwami Imana yanje kumwe nabejejwe bose muri Yesu Kristo umwami wacu hamwe n'abacunguwe bose n'amaraso y'umwagazi w'intama turagusabe twese hamwe nutwishurire irindi rimwe hamagara abanyuma kugira ngo basoke imbere yuko umuryango wugagwa ugagwa burundu ewe mana nuduhe tugire ikimenyetso cy'Imana mwami wanje kuko abandi bose bazohabwa ikimenyetso cya cya gikoko mana yanje Yesu kunuri mana nkuru kandi nziza wavuganye natwe mu wucishe mu buryo buciye bugufi kandi wishuriye abantu bawe watumenyesheje ibyavugishwe muri Bibiliya kandi turashobora kubona uko ijambo ryawe riko rirashika imbere y'amaso yacu mwami iyaba wari muri kino gisagara uno munsi ahantu mpagaze wari kuca wugurura ikino gitabo haya mugacuvuga ugacusoma ukatuvuga ngo iki cyanditswe uno munsi kirashitse imbere y'amaso yanyu niko wari gucuvuga ndabigushimiye kandi ndahimbaje izina ryawe gera kandi ryiza mwami ubushobozi bw'amaraso y'umwagazi w'intama mu bukora igikorwa cyabwo kugira ngo turongo babarigwa kandi turongo ubucunguzi bw'ibyaha byacu byose mwami ijambo ryawe nirikora igikorwa cyayo biciye mu bushobozi bw'izina ryawe gera izina ryawe ryiza mwami nucinzira abantu bocamwo mwami turazi neza yuko kuza kwawe kwegereje cyane rwose mwami mukundwa mukiza mukundwa ndasavye kugira ngo abantu bose bumvise ijambo ryawe ndasenze uno munsi kuri abo bose bari hano kandi n'abadashobora kuba n'abatashoboye kuba hano kuba bari hano nibumva bundi butumwa uzubahezagire kandi uvugane n'imitima yabo ndabigusavye mana yo kwizigirwa ubane natwe twese kubw'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu haleluya amen.